bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora nshuti bakunzi muri kumwe natwe kutwumva kandi mubicishije kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Miganiro vyeno genekerezo ya 20 kwezi kwa kane muri kumwe na Jewe Diane na hazongiye kuremesha ikiganiro muri sanga cuno munsi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu ntango z'umwaka w'ishure wa 2017-2018 ubushikiranganje buraba ivyindero mu Burundi bwarafashe ingingo y'uko atamunyeshure w'umwegeme ho mashure mato canke yisumbuye atunga umushatsi muremure awuhinga canke awuhingura. Iyo ngingo yega amashuri yigenga na ya leta kiriwe ugutandukanya. Mu gihe bamwe babona ko ari ingingo yaje hageze, hari abandi basanga ari ingingo irengera karimbi k'umwana w'umwigeme. Uruhande rutayerekwa rusigura ko mu Burundi hari amadini atomora ko umukobwa amoye umushatsi abarenze ku kizira. Ivyo bikaba ndetse byanatanguye kugira ingaruka ku bigeme base kuvirira uku kwemera kwabo. Uburongozi bw'ishengero La Voix de Dieu rimwe mu mashengero yigisha kutimosha buvuga ko abakirisu baryo bagera ku gihumbi ari bamaze guheba ishure kukwanka kudohoka kuvyo bemera. Impande zegwa n'ico kibazo zigone kikwico kibazo nyene akazo z'akabo bana babigeme batohebeshwa kwemera kwabo n'amashure nakahe. Turabinoganza mu kiganiro muri sanga cuno wa gatanu cahari wa fasoni n'abigeme. Abatumire ntatevye turi kumwe baza kudufasha kuronka umuco ni madame Anita Ndayiragije ajeje uvyiga ku ishure ryisumbuye gitiwe Vugizo Lycée Clarté Notre Dame de Vugizo mu Burundi. Madame Anita, mwakoze kutwitaba.
Murakoze kuntumira.
Kandi mwitwibaza ko muza kuturonsa umuco utari muke kuko iryo shure Lycée Vugizo ririko abana babigeme benshi cyane.
Murakoze cyane ko tuganiye.
Ego, turi kumwe kandi na David Nyinganza wajeje gutanga amakuru mu ishyirahamwe Rukirisu gitaho ineza y'abana SOJEPAYE, Solidarité pour la Jeunesse Chrétienne pour la Paix et l'Enfance. David, namwebwe ikaze mu kiganiro muri sanga kandi mwakoze kutwitaba.
Ndabaramukije cyane rwose kandi abakinnyi bari kora twumva mwakoze kudutumira.
Abandi tuza gutangira ijambo ni mwebwe muri ko muratwumviriza mu fise WhatsApp muraza kutubipa kuri guteranya rimwe 2241-9931. Ariko imbere y'uko twinjira mu kiganiro nyizi na mugenzi wacu Diane Ndonse Bujumbura yaravuganye na bamwe mu banyeshuri bari bamuhevye amashure yongera avugisha umunyamategeko. Tubanze dukurikire inkuru yaduteguriye.
Uyu ni umwe muri bo ari mu isengero La Voix de Dieu iri mu gisagara cya Bujumbura avuga ko yarasigaje umwaka umwe ngo arangize igice cy'amashuri yisumbuye mu gisata cy'ubuvuzi atwiganira uko byamugendeye kugira ngo ahagarike. Tumusanze avuga ko yarose akazi ko kudandaza mu mangazini y'ibifungurwa iri mu gisagara cya Bujumbura.
Naragiye ku ishuri pastor wacu yandikiye kete abasaba utube turiga kubera yari yandikiye ministre amusaba yuko bo tureka tukiga tugatsindagira imishatsi yacu naturel ariko ntivyakunze nyine batwemera avuga ati genda murindire muhira nibabishura uzoza ku ishuri mugana guma ngenda ngerageza ariko ntibashoye kunyemerera ko niga
kugeza mutindura ta
gutindaho nguma muhira ndaguma afata amanoti muhira sarindira ko batwishura rusubire ku ishuri biranka gushikayo rero ni ndefida kuza kurondera ubuzima ha musanze
nubwo aba banyeshure batariko bariga nk'abandi bavuga ko atamubabaro bafise kuko bubahirije ukwizera kwabo. Aba nabandi bayaze n'ijwi rya Amerika.
Jana zakiye neza gose kuko narinzi yuko ntashobora kwiga mugendo bankifise umushatsi kandi nkuko nanje ndabizi yuko ntategerezwa kukuraho nkuko jewe ukwizera kwanje gutandekura kukurako rero naravyakiriye neza kuko ntawashobora guhanyanga ijambo ngo kugira nje kwiga naciye ntekereza kugira ngo Imana yonyene niyabona ko bikwiriye canke yonyene yishuye mu gihe tutazi hama tuzosubira ku ishure. Nari nzi nyine yuko atagonze wo kwiga ko yaje ntabwo nashobora kwimyesha.
Je mbona ufise umushatsi muremure ni kuvuga ubwo uri imosha kuvuvuka?
Oya sindimosha, kumva mvuga sindimosha niyo mpamvu atabwo nashobora kwimosha.
Abandi bana bona baja ku ishure barabandanije wo kazosigara inyuma yabo ubyumva gute?
Ndayifata uko nyine kuko nyine byashitse yabanye nari se n'uburyo bwo kuza kandi amashuri batimyeshe ndari kuba nagiye.
Abavyeyi ntibari bashobora kurihira?
Ya
abavyeyi b'abana bahebye kwiga basaba leta ko igifata ingingo ikwiye kubanza kuvugana n'indongozi z'amasengero kugira abana ibaka uburenganzira bwabo.
Abantu benshi barakunze kuvuga ngo leta ngo ifashe itegeko ngo irarifashe ariko niwe babaza n'abakozi b'Imana barongora imishaha bumve yuko icyo kintu bafashe pas de règle sans exception nta tegeko ritagira ako byisigariza abo bana bacu uko kwizera barahabe no mu bindi bihugu nibasanga bo muri Tanzania bahari bagasanga bariko bariga nungaha mu Burundi babone yuko tutari vyaduka ntiduhave dusanga natwe turiko tumera nk'abibagiwe mu gihugu kandi natwe dufise uburenganzira bwo turavuka gihugu.
Abanonosoye amategeko bavuga ko atategeko ritomora neza ibijanye no kwizera kw'amasengero. Umushingwa manza Rutesha Albert numwe mu banonosoye iby'amategeko. Rutesha Albert abona ko ingingo y'umushikiranganji w'indero itubahirije ibwirizwa shingiro.
Kubera umubwirizwa shingiro gemerera umuntu ukwizera yuko atezwe kugira ubwigenge n'uburenganzira mu kwizera. Iryo tegeko ry'umushikiranganji mu bisanzwe ryategezwa kutaba rije inyuma y'ibwirizwa shingiro. Kubwirizwa shingiro iryo tegeko rikuru ku yandi mabwirizwa yose. Irindi tegeko riza kuza ritisunga ibwirizwa shingiro mu gifaransa bavuga ko riba riri nire, ni ukuvuga yuko ataco riba rivuze urashobora no kwitura sentare yubahiza ibwirizwa shingiro igaheza igacira ifuta.
Muri kino gihe abanyeshure batabandanije kwiga kubw'ingingo yo kwimosha yo mu bushikiranganji bw'indero benshi bicaye muhira bavuga ko bakora udukorwa two mu nzu hamwe n'ibikorwa byo ku masengero. Hari n'abandi bavuga ko batomboye mu kuronka udukorwa tw'ubucuruzi bakora. Icyo bikoze bizeye ko umwaka utangura bazoba bemerewe kwigana imishatsi yabo. Umwungere w'isengero La Voix de Dieu rimwe mu masengero yigisha kutimosha Murishi Isaac avuga ko bagera hafi ku gihumbi bahagaritse kwiga bakaba bari mu ntara zitandukanye z'igihugu. Uyu mwungere abandanya avuga ko ikibazo cy'ababigeme batiga kiri mu minwe y'umuhuza w'Abarundi. Ijwi rya Amerika ntiryashoboye kuronka abo mu biro by'umuhuza kugira abagira icyo babivuze ko. Ibujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse yarakoze cyane. Abandi usivyo mu biro by'umuhuza mu Burundi twari twashatse ko babana natwe kugira ngo baduhe umuco ku vyo ngingo ni abo mu bushikiranganje bw'indero ejo bari batwemereye. Ariko no munsi umuvugizi ubwo bushikiranganje Juma Edouard yavuze yuko atakanya adufitiye kugira ngo turandanye tubivugana ko ariko tuzobandanya tubarondera kugira ngo twumve nabo aho bahagaze kuri ico kibazo. Nuko rero tugaruke ku batumire bacu duhereye kuri Anita. Mwavyumvise ko abagera ku gihumbi bamaze guheba ishure iyo ngingo mwayimenyeshejwe ryari nk'abarezi hama muyakira gute?
Murakoze. Twebwe bwa mbere ngaruke gatonya kujyanye n'ishure aho jewe nsanzwe ndereye. Twebwe iyo ngingo ntiyatuvunye kuko twadusanzwe biri mu mibereho y'abanyeshure bacu. Nicyo gituma n'abo banyeshure atabo byavunye atabo byamereye nabi babyakiriye nk'ibisanzwe. Hama umushikiranganji amaze gutanga iryo tegeko ko ryiza gukurikizwa mu gihugu cyose ndetse twabifashe nk'ibisanzwe. Hama mugabo jewe icyo nabivuga ko kuri abo bumva ko bidakunda ko bakurikiza iryo tegeko kwemera kwa muntu ni kimwe mugabo niba bitwaza iryo jambo ry'Imana n'iryo jambo nyine niryo rindika rifatubwira yuko atabukuru na bumwe butava ku Mana. Muri icyo gihe rero mu gihe tuzi ko abo bakuru dufise bahagarikiye urutonde atanze numvumengo bwa mbere iyo twabwiza gukurikiza iyo jambo y'Imana idashaka kugamburukira abasugaba badutwara
umutimwe bw'iyo ngingo uko mwayakiriye ntaco vyabavunye ko kunundi amategeko yanyu yarasanzwe atomura ko mwimwesha abana ikifatwa n'ubu nta budasa buhari
kwebwe aho mperereye kuva iyo ngingo ifashwe nta kintu na kimwe cononye mu itunganywa ry'ibyigwa byacu canke ngo hagire umwana avuga ati je wirambunye ko nibaza ko bahavuye babona ko igikuru muri bo ari kwiga ari kurondera ubumenyi aho basanzwe bari hama je nibaza ko umusanzwe umunyeshuri akiri umunyeshuri hariho amategeko amwamwe atamuha uburenganzira canke adasanzwe amworohereza na gatonya gukurikiza ibidini byose rimusaba muri icyo gihe rero abiwacu niko navuga canke ngira ngo nuko ntasanzwe ndi muri ayo madini numvise gashegeka abo bakobwa kutimosha n'umunsi w'igitangaro mugabo mpindukiye gatonya rega nyakubahwa munyamenyesha makuru rega no kwimesha harimwo n'isuku ndabigarutse ko gatonya numva rero twebwe iwacu n'ukuri nta ngorane zahabaye twebwe nk'abarezi kwanda twayashyiriye neza kuko yaje dufasha mu byo dusanzwe twebwe duharanira mu mibereho yavugirwe cyangwa mu mibereho y'uburezi bwacu ko turabona ko ahanini iyo mishatsi no kubasamaza irabasamaza ikabatesha umwanya hama hakabaho n'ababyeyi bamwe bamwe nk'uko namwe mubyumva batashyakiriye kumwe basanzwe bagogwa n'abo bana baraba akarorero kandi ku bandi bagashika basaba ibyo ababyeyi babo batari buromwe muhiri wabo duha amahera tujye gusuka duha amahera tujye gusokoza tujye kugira iki mugabo abana bari muri naturele bose bakaba basa bose nta kujya twambara uniforme z'ishure kanaka ibyo twebwe twasanze byaraduhimbaye twebwe ku bwacu
nuko David Ninganza murumvise umupfasoni yanitandayiragije ajejwe ivyigwa ku ishure ryisumbuye ryitiriwe Vugizo ati iyo ngingo ni ingingo twakire neza nta mwana n'umwe iratuvunira vyifashe ku rubuga namwe gute aho mushitse amaso ico kibazo murakizi
urakoze cyane umunyeshamakuru icyo kibazo turakizi hanyuma uwo mupfasoni Anita aje kuvuga nibyo aje kuvuga kandi ya prefije aravuga ati nko ku ishuri wacu ariko nka jewe rero ngomba mvuge nk'umuntu ari umwe mu bajejwe agateka k'abana aha rero haraba ikibazo gikomeye kibaye ubwa mbere hoho turafite abana bama bagwa mu mporero y'ibijanye no kwemera ndabahaye akarorero ariho aba bana uva baheje ishuri kubera babwiye kwimosha umushatsi hari abandi bahora bagira ingorane bababwiye bati nyawe na mwebwe ntibabafata amakanda abandi bati mwebwe ntaba mwana ategwa amaraso abandi bati ntimujye ibintu byamira mu kuzimu urumva ukwemera kwa muntu uko biri kose ntikuza guhungabanya amateka y'abana hanyuma ikindi kigira kabiri hariho idini n'igihugu hatangura igihugu hanyuma rero hamaze kuba igihugu amategeko agenga amadini aza yisunga umuco n'akaranga k'icyo gihugu rero ngatambuga ko nubwo leta y'u Burundi irira itagira idini yegamiye itegerezwa kuba ifise nk'uko uje warononse amategeko yabivuze amategeko akingira uwo wese yohava atotezwa n'idini atotezwa n'ukwemera kuko uvuze abana igihumbi birateye ubwoba jewe rero bashaka mvuganye n'abajejwe intwaro mu mashuri yabo bana biga bo ntibazi kugitigira ikingana gutyo ariko urumva ko uwajejwe ishengero atanga igitigiri giteye ubwoba kuko abana igihumbi batariko bariga kubera ukwemera kwabo umuntu yo kwibaza mbega uko kwemera ni ukuwuhe urumva jewe naravuganye na bamwe muri bo barambwira ngo umurongo muri bibiliya handitse ko umupfasoni yimosheje inkomvomvore abayerekanye ubwambure bw'umugabo ariko rero ngaca ngaruka ivyo ni ijambo ryerekeye abapfasoni abana ntabwo ari abapfasoni abana n'abanyeshuri iryo ni ijambo nimba ariryo bisimikiza ryerekeye abagabo hanyuma peto abubatse
hagati haza erega namajambo muri bibiliya reka bareke gufata kuri kamwe kuko nukwizera kutagira ibikogwa ngo kuba gupfuye mbega none umuntu atari kariga ndiyogenda gute kazuza kiwe kabagagaze hehe
none ga mushingana na David muri ico gihe muravuga muti hari hamategeko w'igihugu kandi hakabaho nayo yo mategeko ariko atangwa na mats novuga ko n'amategeko ari kukwemera kw'abantu abo bose bicaye bazwande abo bana ahanini abari mu minwe y'amavyeyi bari mu minwe ya leta bari mu minwe y'amadini canke bari mu minwe yandi
nico nagomba kuza ko mu bisanzwe leta n'idini babafise amasezerano bahanye amasezerano bahana bose aza kuri no violence kudatoteza akaranga k'umuntu numwe kudatoteza ivyumviro by'umuntu numwe kandi kudatoteza gateka k'umuntu numwe haba mu mateka agenga igihugu haba muri ayo mategeko agenga amashengero hanyuma akaba n'ikindi leta n'amashengero bahurirako n'ikintu twokwita mu rurimi rw'igifaransa encadrement de la population ni ukuvuga gufasha abanyagihugu ingene bashobora kubaho biba mu kwemera biba mu gutera imbere biba mu bwenge no mu kwiyumvira rero mu gihe hari ishengero kanaka gitwaye nabi rigatuma umwana cyangwa umuntu adashikira iki urumva ibyo nubwo imbere yuko biba bw'ishengero yabazwe na leta kuko iryo shengero ni leta iba yarihaye uruhusha rwo gukora kandi ni leta ize n'ububasha bwo kuyaka uruhusha bw'ingene ikora mu gihe bitariko bigenda neza jewe ego mbagize mbagize nkavuga na musane w'ishuri rimwe mu mashuri iyo byabaye za butaganzwa ati uwo mu pastori twarigeze kumupfunga mugabo akaravuga yuko mu kwicenda azohimiriza abana bakagaruka ku ishuri tubona kumurekura urumva ko administration ifise uruhara runini ntangere kuko hari icyo bita yuko umuntu aba protege contre toute sorte de violence ni ukuvuga iyo icyaha ikintu cyose kiza kumutoteza mu kubaho mu gutera imbere mu buzima bwiwe iyo giturutse hose bategereza kukirwanya naho cyoturuka ku babyeyi biwe iyo giturutse rero mu bapastori mu bapatiri mu kwemera mu bashehe naho nyine leta itegereza kukirwanya kuko aba bana uyu munsi ni abana b'igihugu ni abana dusigaza ko uburaro n'uburamuko nibo bazobazwa igihugu ejo ntibazobazwa abapastori ntibazobazwa abanyeshengero
muri make rero ati icyo kibazo cyose kibwa mbere kibazwe leta hama hajemo n'amadini n'ababyeyi badasizwe inyuma
icya mbere cyoco urabona ni abana hanyuma indero y'abana icya mbere ibazwa ababyeyi babo kuko ahandi ko ndabivuga turabita abana b'abarundi benshi bahebye kwiga kubera ababyeyi naba ukwemera bakujyanwamo n'ababyeyi kuko ntibavutse bitwa iryo dini n'ababyeyi bagiye barabajyanayo muri za santikuru bagakurirayo hanyuma abo babyeyi bateza kubibazwa kuko amategeko y'u Burundi ubu arerekana umubyeyi agize icyo bita negligence ku mwana ni ukuvuga kutitaho umwana abitumwe no gusamara ayo mategeko arerekana inge nahana umubyeyi ikintu cyo bakwiye kwibaza aba babyeyi amategeko babahana igihe kabiri aba bapastori nabo nyine cyane aba bakuru b'amashengero iryo shengero hariho icyo amategeko ababwira hari icyo amategeko ababwira nubwo batabikurikije itegeko rigenga abandi barundi nabo nyine
urakoze cyane rwose mushingantare David tugaruke kwa madamu Anita nawe tubaza leta mu kubabwira iryo tegeko baradomye kurutoki barerekana icyo iyo mishatsi ariko irijira abana b'abakobwa mu gihe boyigana ku mashuri yabo kuko baravuga ko ari igihugu mu by'amadini atawutegukiye ni iki ariko umwe wese afise uburenganzira bwo kuja mu idini ashatse mu gihe ryemewe n'amategeko kandi riramutswe ryemewe n'amategeko no kuvuga ko n'imigigwa yabo nayo baba bayemeye barabasigura ati iyo mishatsi yariko yica ibi n'ibi n'ibi kuri abo bana babigemeganita
nagira nyakuba munyemeshamakuru mba nashimire uwo munyamategeko aje kubisigura neza
ari mu mashirahamwe aharanira agateka k'abana
ego mu gateka k'abana hama ikindi icyo navuga kuri icyo kibazo mbagize twebwe mu bisanzwe ubushikiranganji dukukira ku mwaka cyangwa iyo babonye bikenewe baradushikiriza amategeko mashasha cyangwa kwita reglement scolaire amashuri yose mu Burundi agenderako ubu rero iryo tegeko ryaje ryanditse mu nyanya mashasha riheruka kuba mu bijanye n'iyo reglement scolaire dukoresha hama rero je nkavuga nti bari ndafatiye ngingo barabona intamba nyinshi bijanye n'iyo mishatsi harimo na bimwe nababwira nyako hadiane bijanye nuko abana bashobora gusamara kubera imishatsi bavuga bati ababyeyi ntibangana iriso kwa abana baje ku rugero rumwe hari cyo kuba bamwe bagoza ababyeyi babyo badashobora kuronka babonye kwa abana akabo bashyushye amafaranga menshi yuko imishatsi y'abana babo ati ni byiza kwa abana baje ku rugero rumwe ahubwo twambara uniforme z'ishuri bakavuga bati uyu mwana yigana hana hababonye etikete y'ishuri
yego
ama ico kibazo kwari kimwe mu bijyanye n'indero indero iciye bugufi indero yiyeganije y'abana kuko ibintu biri ntudanya biri fomere mugabo uri kurumviriza benshi no mu babyeyi ibyo badushikiriza abatari bashya baratubwira yuko iyo ngingo yaje kubakura ko umutwaro w'abo bana kuko basa n'abariko barabagarariza bariko barabananira babegize ibyo badashoboye mu mafamiye yabo hama kandi ngira ngo namwe byo murabizi hariho ibintu biri bishoka biboneka inyuma ku muntu byerekana ko umenga arakuze kandi yarakira umwana iyo mishatsi rero yarimwo
none ga madamu
abana bagakwepa ishure mwahurira muri vire umenye ko ari umwana mutonyi twadusina umufomisenere wa leta nibaza ko nabyo nyine byaje bishaka gufasha encadrement nziza y'umwana ama kandi burya umwana w'umunyeshuri uko ari kose yaba muri komye ya mwaka ngahe nibaza ko abanyeshuri tuguma tubitaba mimera kuko bakira baregwa
nuko
amateka batuzi ko mu migenzo y'ikirundi na kera bavuga bati umwana si umwe umwana ni w'umuryango umwana ni w'Uburundi ugaheza rero ukamenya yuko uwo mwana yarakiri muto mwahora ari mu makosa cyangwa mwahora agira amerewe nabi ukamwamira ugaheza ukamwereka undi murongo mwiza nk'umubyeyi kuko twese dusangiye kurera
nuko Anita ishure mujeje gutunganya kw'ivyigwa ritsevugizwa ubundi n'ishure rizwi nka rimwe mashure yegereye cyane rwose Ekleziya Katolika kandi no kuva kera kuri iryo shure ntimwigeze mwemera yuko umwana w'umukobwa agira imishatsi myinshi cyane mwari mufite aho mugereza nta mushatsi wigeze uhingwa aho umuntu yavuga ati nimba atakibazo birate da mwari musanzwe murera abo muzi mubategeka gucyo kuva kera ariko mugerageje na mukayaga n'andi mashuri hariho nka za humanite hariho za zishwe za itelitique hariho andi mashuri yandi byari bizwi nka za avenir kw'abana baho bagenda kwiga bafite iyo mishatsi kandi bakahatonda atakibazo abo baregwa barezi muhuriye mu manama atandukanye bababwira iki bo bico kibazo bagifata gute
ego me nidushobora kubyakira kumwe kuko mu bisanzwe uri kuraraba uri kurumviriza ibyumviro byabo bijyanye n'uko bari basanzwe babayeho kuva na kera hari mwako kantu ko kumengo nyine barahohotewe barababujije ibijyanye n'uburenganzira bwabo ukumva ko harimwo utuntu two kwidoga ukuna kuriya mugabo mu by'ukuri jewe ndiko ndumviriza ababyeyi batari bake ibyumviro byabo bitandukanye cyane n'ibyumviro by'abo bana kuko mu bisanzwe abo bana sibo batanga amahera nibo bayasaba kugira ngo imisho itunganywe neza hama wa mubyeyi yayabura kumbura umwana nkavuga nti ahava batante ajye kuyasaba ahandi cyanke ahava akurikira uwo muhaye amafaranga kugira ashobore kuba nk'uko mugani wabo bavuga bati mbe muri liberté y'iwanje rero birumvikana ko tudashobora kubyakira kumwe kuko n'imibereho yacu si imwe
aho ni mu gihe hazamo
nkavuga nti ego nkavuga nti jewe nk'iyo itegeka umushikiranganji arinze arishyiraho nawe nyine ngira yarabona ko amazi ariko ararenga inkombe cyane cyane muri ayo mashuri prive kuko hari igihe umuntu aheva akibaza ati none iryo shuri ni riri mu minwe y'abigenga mugabo nimba iyo shuri yitwa prive nibaza ko atari education yabaye privatize nibaza ko atari enseignement yabaye privatize ngira n'ubwo buryo bwo kubaho bwo kuriha mnevae no kugira iki no kuriha bigisha mugabo ibyo bindi byose twabwiriza kubikorera ko tukabyumva kumwe
nuko mushaka nawe David mwumvise Anita ati amaze ariko arasana yarenga inkombe muri vile mwarahura n'umwana w'umwige mukayobegwa yuko ari umunyeshuri canke ukayobegwa yuko ari umufunksiyoneri wa leta ariko abo nabo utwo dushatsi badutunga gutyo atacu badushiramo mugabo idini rikababwira ati mukihenda mugakura ko n'urutete na rumwe rw'umushatsi muzamuhemutse kuvyo mwemera Mushinga ntari David ndumva telefone mu buhinga bw'ivyuma itari kuradukundira reka duce tugaruka ko mu kanya ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga mu kanya turaza no guha amatelefone abakunzi bacu muri ko muratwumviriza muri irya nino murumvise ikibazo turiko turavugana ko turiko turagaruka kuri ivyo vyuko abana bashika ku gihumbi bamaze guheba ishure nyuma yaho ubushekiranganje bw'indero buvuze ko atamwana w'umwigeme ashobora kugira ku ishure afise umushatsi muremure canke naho ngo awuhinge abo benshi bamaze guheba basigura yuko ukwemera kwabo kutabakundira kubandanya baja ku ishure mu gihe babankiye ivy'imishatsi.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
muradutunga muhinga bw'ivyuma biratugoye abatumire bacu bose amatelefone aratwiyatse ariko turabandanya tusubira kuraba ko tubatore. Anita aragarutse ku murongo wa telefone. Madame Anita
tabwe
muradutunga ivyuma ntibisezerana.
Ego
neko ndavuga nti muragarutse kuri ako kantu muvuga ko hariho abavyeyi bavushikiriza bavuga ko vyoroshe ko unye batakigowe nico kintu cabana baza babwiye ati mugenzi wacu afise agashatsi kameze gute hamabo nabo bawutunga uko uri atacu bagoza ataramazi n'isabuni nayo nti bariko barahohoterwa muri uko kwemera kwabo.
Joni baza ko habayemo nimba abo banyeshuri by'ukuri bashika icyo gihumbi cyose barahebesheje ishuri n'imishatsi. Jemi baza ko habayemo kumbure kudatahura kw'abo bana cyangwa kudadika kw'aba pastori babo nk'uko David aje kubivuga. Iryo dini rihabwa uburenganzira gukora n'igihugu. Jo nanje mugitangura kumpamagara nababwiye nti abo bantu boheshwe ishuri nuko ukwemera kwabo kutabapermeta kwimosha. Ije jambo ry'Imana ngi sinzi ko twasurisangiye twese mugabo haraho rihinduka rikatubwira yuko uburongozi bwose buva ku Mana kandi bakaduhamagarira kugamburukira abarongozi. Rero ngaca mvuga nti mbega none iryo dini ryo hamagarira abantu kugambararira abategetsi ryo rimeze gute ngira ngo habaye kudatahura na habaye ngira ngo ukutamenya inyifato nziza ibereye amahari je nkavuga nti ego kwemera kwa muntu kukurahiriza mugabo nabo bapastori badufashe abana bacu kwemera kwabo gushingiye kuri essentiel ntibashingire ku tuntu novuga nti twatundi turi duto cyane.
No kureka mu kanya turabandanya dukomeza
mugabo ndumva umengo harakenewe ko abo bantu barongoye mwene ayo mashengero basubiramo nkuko David yavuze bakaganira n'iyo leta ariyo bahindukira bagasaba ubwo burenganzira bwo gukora kuko nkuko yabivuze leta irashobora kubahagarika ni nayo yari yabahaye uruhushya rwo gukora.
Nuko
ngira ngo rero ntibabasiguriye byose bene bitogeza ni muri iyo versi imwe yo muri Bibiliya hari izindi nyinshi zisaba ibindi bintu byinshi byotuma haba harmoni mu itunganywa ry'ibikorwa byacu ata ubomye wundi muri idini no mu mategeko ya leta.
Imbere ko tubandanya tunuganza ikiyago mu nkundire Anita na David twakire abumviriza ijwi rya Amerika bafite ivyumviro canke intererano nabo nyene amatelefone abo tukatumaze kuronka arabiyatse. David nuko nyene mu vyumva uko Madame Anita ahejeje kubusigura ku ruhande rumwe hari amategeko ku rundi ruhande hakaba ukwemera none uwo mwana we bite.
Nagomba imbere yuko ndishura kuri icyo mbonye akagohe Anita ni nyishu kandi ni cigwa kigaragaza ko imbere gufata ingingo kumwe wa undi yavuga hariho bamwe bamwe bakwiye kubazwa erega n'ibyo ikibazo cy'ubushikiranganze bw'indero ni kiraba ubushikiranganze gusa kiraba abo bose beregwa n'indero harimo abavyeyi yavuze ngo reze kore prive amashuri yabikorera twabo zewe narabaye umuyobozi wa ikore prive ariko ndazi neza ku iyo shuri ivyo bibazo by'imishatsi nta kibazo byatera kuko kumbure n'ishuri bari bafite uburyo nagomba rero dutandukanye abantu kumbure ba grizongorane ama ikore prive naho bayavuga uko ntagenda ngana hari ama ikore prive zafite uburyo bisise kumbure uwo mwana niyo mishatsi na tirere atigeze ayibona kuva avuka ubu abona ko ari violence bamugiriye hariho nk'abana bagiye bati none ga barakenye abantu bakuze natwe imishatsi yacu tuce tuba nkabo urumva rero ni byiza ko ijya ngingo ubwa mbere yari kuba konserite mbega ibibazo bishobora guhura nabyo ni ibihe ibibazo by'abayisilamu ntidushobora guhura nabyo abayisilamu kazi ibibazo by'aba bose bahebye ishuri ntidushobora guhura nabyo bisigura ko by'ukuri uko biri kose ingingo ibikwiye kuza kugira neza ntihagire umuntu n'umwe ikomeretsa cyane ngo yake uburenganzira bwiwe aha rero ngomba mbyuka iyo umuntu agize icyo twita grave d'offre kugira yiyahure agira ati ngize intambara y'inzara inzara ize mitane wewe wafashe ingingo uca wiga uburyo uwo muntu umurokora ntakujane kandi na za ngingo wafashe utazitakaje rero ubushikiranganje by'indero ntibwategerezwa kubyumva nk'uko natwe tubyumva guhabwa amakuru nk'uko umenga n'amakuru bahabwa bwategerezwa kuvuga mbega nimba hari abana igihumbi nk'uko umupasitori abivuga bagiye bahebye ishuri koko dufate nyine tubyumve uko nk'uko umenga n'ibintu bisanzwe nk'uko umenga bahagarariye itegeko ry'ubushikiranganje oya urumva ko hategerezwa kuba ibikozwe bikomeye cyane cyane ko babegereye narabajije umwe mu bategetsi ku rwego rwa komine mbega mwakoze iki ati twaragerageje hariho bake bagarutse ku ishuri mugabo hari n'abandi benshi batagarutse rero uca wumva ko mu bushikiranganje bw'indero bafatikanije n'intwaro yo hagati mu gihugu bagafatikanya na bamwe twita abaridere mu mashengero ayandi mashengero ariko uca hamwe hanyuma ikindi nacyo nagomba kubakebura ko nyakubahwa mu menyeshamakuru ibi urazi ko ari abana amajana n'amajana n'ubu batiga bakurikiye ukwemera kwa wa mupasoni Zeviya akanakano ndaguhaye bari abo muri egilize katolike urazi yuko muri kahise k'u Burundi hari abana bigeze guhera ishuri kubera ibyumviro by'umwe yitwa Migurumiko yavuga ko ari imana urumva rero si bishyashya mu gihugu mbega none ibi ntibiragera yuko aho abafata amategeko tubona yuko haje itegeko rishobora guproteja gukingira uwo wese yumva n'impanuka zizananye n'ukwemera
reka tuduge ku ijambo turaza kubandanya tubinuganza ariko tubanze duhe akanya n'abariko baratwumviriza bafite intererano canke ikibazo gitandukanye wa mbere dufise ni Monia ku murongo Monia ikaze ku ijwi rya Amerika yego uherereye Monia uherereye ku Musaga wumvise ikibazo uno munsi turiko turavuga c'abana b'abigeme bamaze guheba amashuri kubera ko amadini yabo ababwira ko batoshobora kwimwesha hama nabo baka amashuri nayo akabategeka ko ahubwo bategereza kura kuwe mushatsi ico kibazo ramaze kucumva aho uherereye
yego ndamaze kucumva ubisanzwe nabwo ari amadini atubuza kutiga ijambo ry'imana ribivuga ndetse tugira ko umugore yimosha abo nabo baba bitiranye ibintu ntibagire basome barabibyanditse kuko bibiliya dusomye usangira ngo barahirengagiza cyangwa ntibahabone ariko hari kera ko umugore tugira ko yimosha muri Korinto wa mbere 14
uko havuga ngo yego Monia wewe iyo ngingo yaragufashe ko canke nuzi ayo majambo ubwiwasha mu buzima bwiwe
yaragufashe ko na general munyeshuri ari kubicaye
yego wahora wiga ku ishuri rya
Mungagara ya kabiri
Mungagara ya kabiri
Haizi gihe kingana gute uhevye gamonia?
Kuva mu kicenda ishuri gitango mu mwaka.
Wari mu wiga mwaka wa kangahe?
Mu 12.
Hari hasigaye mwaka umwe kugira ngo uheze?
Ego.
Hama gamonia urumva ko kuva mu wa mbere gushika mu 12 ntiwigeze wimwisha umushatsi wawe kwe kuba ariho bize kwa nka ko kwimwisha?
Ni kubera ko ariho nagiye gutahura ijambo ry'Imana.
Uheruka
kunyari byigere mbona. Ariko byose bisaba gusenga, bisaba guhishurirwa. Utafise imishuro ntushobora kubibona ko kigira.
None gamonya nimba atari ibanga usengera he?
Ndewe nsengera mu Kinindo.
Hama kazoza ubona bizoguma gutyo nyene, hari ico utegekanya abo kwisengera iwanyu bakubwira gute, abo bo kwishure hari ico muravugana ku ivyo bibazo vyifashe gute?
Muri make ukwizera ni badakwari ku gase k'umuntu. Umwe wese arambaye ubuzima bwiwe. Kuko sinzi ejo hiwanje. Ejo wanje nawe nzi niyo mpamvu ntashobora kuvuga ngo mbega ejo bimeze gute. Ese ndazi ko n'umwenye nyine dushobora kuba turi ko turavugana, nshobora gusohoka bakangonga nkapfa. Ejo hiwanje nawe nzi n'Imana ihazi. Nindi Imana yabonye ko Monia atazobaho, azobaho ari kubera atize azobaho. Ariko nibaza ko ubuzima bw'umuntu Imana ibufite mu bintu yayo. Ego.
Monia, abavyeyi bawe baragushigikiye muri iyo ngendo? Mureko novuga decision mu Gifaransa kuri ivyo wafashe, kuri iyo ngingo wafashe?
Ego, barashigikira a 100% kuko twizeye kumwe.
Mwizeye co kimwe?
Ego.
Umuvyeyi wawe akwibaruka, papa, mama bose nta n'umwe akora ku mushatsi muhira?
Nta n'umwe. Papa wawe ari Imosha kuko ni ijambo ribivuga. Mugore nawe ategereje gutereka umushatsi.
Akawutereka gute gamonye? Nta tuntu mushamo duhingura ni naturele gutyo nyene.
Hari batunga naturele bivanye, urasenga ukabaza Imana. Hari nk'umuntu ashobora gushiramo produikana n'undi ashobora gutunga naturele ariko kigire kuwumwa.
Nuko Monia, sinzi ko ari akabazo ufise ubaza abatumire bacu canke bo hari ico bafise bakubaza?
Yego.
Cyabwe?
Sinzi nkabo.
Wewe ntacu ufise. Ego David na Anita hari ako moba mufise mubaza Monia mwebwe?
Ego. Nagomba mbaze Monia. Yavuze neza ati abagore kirazira ko bimosha umushatsi. Nagomba amenye ko hariho amajambo abwirwa abagore n'abwirwa abigeme n'abwirwa abasore ni ijambo ry'Imana. Hanyuma ikindi kigira kabiri, ibyo ni byo ngo umugore imosheje inkomvomvore aba yerekanye ubwambure bw'umugabo. Aba bana babigeme rero nta bagabo bafise, ijambo ry'Imana niryo bivuga uko. Kandi nta eta sivire yabo ntibavuga yuko ari abagore. Ariko rero uko biri kose, nagomba ndabakarorero umupasoni na Monia yakumvireho mu 1996 niho mu Burundi batangura ibikorwa byitwa SMEO. Icyo gihe nari umwe mu barongozi b'indaro b'ishuri ryisumbuye, hatagira uvugishwa ngo abazoja muri SMEO inzoka zizobakomora twebwe turabasuda ba Yesu ntidutorere irwanisho. Rero kugira ngo izo nyigisho zive mu banyeshuri bafise ukwemera, ni uko zabanje guca mu barongora amashengero, kandi mu nyuma ba banyeshuri bagaruka kuvuga bati by'ukuri twe nta kosa twari duvize kuko twari twumviye ubuhanuzi. Rero kandi ijambo ry'Imana iravuga yuko no mu gihe cy'iherezo, ntabwo ndiko nigisha ijambo ry'Imana ko dukwiye gusorongora ibitari bike byanditse muri bibiri.
Murakoze cyane no musi kuko twumva ikibazo cyo myemerere y'abantu cagiye gitera ingorane zitandukanye bivanye n'ibihe canke nabo vyega. Uno musi turaza kwibanda gusa kuri ivyo vyimishatsi umva iri kwirabera intambamye abana batandukanye mu madini atandukanye. Anita mwumvise ivyo Moni yavuze ati muhira abavyeyi tuvyumva kimwe je nta ngorane nta kibazo ndafisemo. Murumva ari kibazo kigiye koroha mu gihe uwa mbere abazwa umwana ari umuvyeyi n'ubw'igihugu naco nyene kimubazwa.
Hano hari kibazo nyene gikomeye kuko umwa mbere yohaye umuco umwana yari umubyeyi. Muri icyo gihe rero urumva ko Moni n'abavyeyi babyumva kumwe kandi ahageze yavuze neza ati jewe nina b'Imana yanteguye kutiga ibyo mu buzima bundi ibyo biri mubi hitano rwaruka rwinshi bagwa nuko kwemera nyine gutandukanye wagashingira kubaka undi kuri kajya David yatandukanye kwa kwa Migoromiko atandukanye kwa kwa Zeriya n'abandi kumure bazoda n'abandi ibyo byose hari habo bigitarano vuga nti baba victime uko kwemera kumure batashobe kuba ekrehe neza
nuko
cyose cyane ndamebagura nuko kwemera kwabo mugabo abo Moni yategerezwa gutahura ko hari ubudasa hagati ya mama wiwe nawe kuko Moni yarasaba umwigeme asaba umukobwa hama mama wiwe nawe yarateye indi ntambwe kumbure ngira ngo hataba n'ikibazo cyo gutahura nyine ngira ngo navuga nti n'ama emosiyo n'amasansa menshi iyo bibiliya twese tuvuga kurumva twese turayitwaga turayizi turayisoma turagira iki kumbure iyo versa duhaye hari abayitahura ukundi bakavuga bati naho yatubwiye kukumbure jewe ibi ntibiramfatira cyane yaza bikavana n'ukuntu navuga nti niwe wese ategereza kujeha uko kwemera kiwe mwumva ariko aravuga.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi ne mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri Sanga. Muri benshi mwatwandikiye kuri Facebook ariko mudutunga amatelefone turumva bita ariko biroroha ko tubatora. Umwe dushoboye gutora nimba ga telefone kagitukundira ni Amina. Amina ikaze ku ijwi rya Amerika. Amina. Amina turumva ikaze ku ijwi rya Amerika. Amina. Amina. Amina muratwumva?
Ndiko ndabumva.
Yego urakomeye Amina.
Yego ndiko ndabumva.
Ikaze ku ijuru ry'Amerika.
Ndakomeye.
Ikaze ku ijuru ry'Amerika no mu kiganiro muri Isanga.
Yego ndabaramukije.
Yego ni intera no canga ikibazo.
Jewe ni kibazo narisimisimbwira narifise.
Icumvire duga ku ijambo
urumva ku byerekeye ivyo vy'imishatsi batubwiye vyo kwimosha. Urumva jewe n'ukwemera kw'iwanje ntivyanguye neza kuko idini ry'iwacu ntiriturekuriye kwimwe.
Uri mu idini rya Hega Amina n'imbatare.
Urumva yuko baciye batubwira no kuza turambara twambura imyite.
Uri mu idini rya Hega Amina.
Jewe ndi mu mizima.
Hama uri muri abo bahagaze canke wowe uracabandanye?
Oya jewe ndacabandanye.
Ukabigenza gute?
Nyene ndiga kuko baratubujije no kwambara imyitero. Ndashika ku ishuri nkawambura nkashyira kwambara ntase. Ariko urumva ko bitanyorohera.
Usanzwe wiga ku ishuri ririmo amadini atandukanye canke n'ishuri ry'abamuzulma gusa ga Amina?
Oya ririmo amadini atandukanye.
Nuko urakoze cyane gose Amina kutuyumvira cyawe no kutubwiye ubibayemo wewe. Yego hamaga Amina imbere ko tukurekura abagenzi bawe bahanze urumva uravuga ati iyo ngingo yarambabaje ariko nta kundi umwitwikiro ndashira mu gashakoshi hama hageze muhira nkasubira gushira ko abandi nawo biyumvira ko ikibo bavuze yuko bidakunda bemera guheba.
urumva bemeye guheba nuko ku ishuri we uri umunyeshuri uremera amategeko amategeko asohotse ukayakurikiza urumva icyo nosaba jyewe nuko botworohereza bati nka twebwe turi abantu izima bakatureka twaza turambara imyitero
murakoze cyane rwose Amina ugira umunsi mwiza
yego nami
twese kandi na Fiston ku murongo Fiston ikaze Fiston
yego ndabumva mwiriwe
murakomeye
yego ndakomeye nami
turashima uherereye
merereye mu Kamenge neza na neza kandi ndaramukije nabo batumire babiri mwatumiye
barakumva ni David Ningaza hamwe na Anita
ego numvise ibitekerezo byabo kandi ni byiza kandi birafashe kandi rero ikindi nk'abantu bobanza bakumva nuko ego amategeko y'Imana arakenewe kandi cyane kandi amategeko nayo yo ku isi arakenewe kuko ni ijambo ry'Imana riravuga yuko uburongozi bwose buva ku Mana gisigure rero ategeka kuba abarongozi uko ameze kose cyangwa kubabwira kose bashyiraho amategeko atuma yorohereza umuntu wese ikindi nacyo nko ku bana b'abakobwa urabona yuko gutunga imisatsi bamwe bazanye ijambo ry'Imana bivuga ngo iyo umugore akuye imisatsi bisigure yuko aba yerekanye ubwambure bw'umugabo ikindi nacyo ni uko umugore n'umukobwa baratandukanye umwe aba ataragira umugabo cyangwa aba ataramerwa imbere y'Imana yuko ari umugore ikindi nacyo nagomba kuvuga berekanye igihugu n'amadini igihugu ni kibanza cyumvise abantu icyo ari cyo efikasiyo Barack Obama niwe yigeze kuvuga yuko nimba abantu bibaza yuko bisigure kuyiga bizinze ntibarindire babone ingene ukutamenya nako kuzinze kuruta gisigure rero nibirikane bavuga ati mbega wiga bimaze iki zomaye iki igihugu zomaye iki kazoza k'igihugu urabe kure tureke kuraba ngaha kuko iyo umunyeshuri ari mu ishuri ariko ariga ipfo ni konsantrasiyo bisigure ukagira konsantrasiyo iri nyine stable kuko nk'umukobwa ntashobora kwisukisha nk'ibintu bya 50 miliyoni cyane ibihumbi 50 cyangwa ibihumbi 40 ari yasiguriye
ababyeyi bamushoboye kumurihira naho
ababyeyi bashoboye kumurihira ntibashobore kumurihira mu kindi gihugu kuko umuco iwacu urabitwereka kubera aro umuntu yavuze ngo la nomme tri dotatitiyo ekivo a la perte de ton identite
mu kirundi ayo majambo nyine
bisigure udashoboye kumva umuco wa cyane kuwumenya cyane ukawihakana bisigura yuko uba wataye akarangamuntu kiwawe bisigure yasura uba wayitaye nitumenye rero yuko iyo twahije umuco bituma tugira ishusho
urakoze cyane rwose
yuko nye nagomba guheza gato we
ndugucagagure
yuko kujya bashatse yuko imbere y'igihugu igomba nuko bashatse yuko n'isura y'igihugu iboneka hanze cyane hagati mu gihugu murakoze rwose kandi ashimiye nawe watumiye wese
murakoze cyane rwose Fiston ku byiyumviro byawe ego tugarutse kuri David Omisoje Pai David none nk'amashyirahamwe akora muri ico gisata c'abana urwarukanye iki muriko murakora iki kugira ngo izo mpande zose dishobore kumvikana ku ico kibazo umwana ntagwe mu mporero ahubwo uko kwemera kwiwe ashigikwemo n'abavyeyi kandi na leta nayo ayo mategeko nimbajaho ajeho bibe bizwi hama ibintu vyibireke kudindira
ubwa mbere ndashimira Amina kugira avuga ati zero nabandanije niga ariko nagomba mutahure ko Amina atabandanije yiga gusa nagomba menye nawe nyine ko abarigere bo muri ni ukuvuga imboneza zo mu idini rya Islamu zagize uruhara rukomeye cyane kugira iyo ngingo ntitume ikora ku bana babo ntitume ababyeyi basambuka basamburana n'abana ukuvuga barababaye hagufi cyane kuko nage twagiye kuravugana na bamwe ni nyawo ni ingingo murabe ntiyagire ikikora ku bana biwanyu rero bisigura ko nababandi iyo uburongozi bwo nyene unshatse kuvuga kw'iryo shengero kamene n'abajya bajejwe intwaro iyo baja hamwe ibintu ntizari kuba nabi nk'uko kuko nuvuganye na musanire wo muri komine Butaganzwa nkavuga na direkiteri komine muri Butaganzwa ati ni ukuvuga bamwe baragarutse kwiga kuko harimwo bamwe muri bo bagiye kubaha insiguro bati nyabona ntimurebe kwiga rero ariko mugabo aho rero uko kwemera kwabo ntibagiye n'umwumvikira urubanza bari mukuri kwabo kuko niko kwemera nivyo bigishijwe nivyo bumva kuri vyo ntacyabafise ntakosa bafise ikosa aho riri ni ku bavyeyi ikosa aho riri ni ku mashengero ikosa aho riri ni no ku gihugu
hama mwebwe namwe mwebwe namwe mu mashahamwe atandukanye muko mukoresha
nyene natwe amakosa nitwovuga yuko amashirahamwe atamakosa afise kuko nayo nyene ntacyagaragaye gihambaye twakoze kugira ngo aba bana ntibagwe mu morero kuko by'ukuri mu makomine yose harimo amashirahamwe ariko rero nkagira ko ngira akagwenda bavunira intumwa babazije Yesu cyane Yezu bati mbega twebwe natwe turarekuye gutora ikoyi bibaza bati ngira twebwe ntibabitubaza ntaki yababwiye ati nyabona abantu bagendamo mu bwenge iby'ikori bahe ikori ryabo mugabo iby'imana mu bihe imana no yase ko baba mu mutego nibaza ko n'aba bana batogwa mu mutego wa regrema w'ingingo z'umushikiranganji bubandanya kwiga mugabo ibi nabyo bigatorerwa umuti twebwe rero turiko turakora ubu nikiye icyambere cyo ni iki kiko natera intererano hanyuma ikindi kigira kabiri turiko turavugana nabo bose bajejwe igikorwa cy'abana kugira ngo tugire urunani twumvishe ubwa mbere ababyeyi ko batoza abana baba imbore y'ukwemera kwabo n'uko kwemera ari byiza kandi tubwira n'ubushikiranganji cyane cyane ko nubwo bwafashe ingingo aba bana bahejeje kugira demonstration y'ukwemera kwabo bahejeje kwerekana bati twebwe mufata inyungu mutabifata ntituraba twende turi ngaho rero urumva rero muri icyo gihe umubyeyi n'umwana ntibanyinyana iyo umwana byanze kurekura umubyeyi ararekura cyangwa akarondera iyindi approach ubundi buhinga ubundi bwenge nkuko mugarukana mugabo atamutakaje kuko abo byogumuko twovuga ko iyo ngingo mu nyuma yabaye imbi kuko ingingo nziza ni yiza gutunganya
Anita ku ruhande rw'abajejwe indero mu Burundi hari icuzi bariko barakora muri ko murakora kugira ngo ico kibazo kireke gutera ingorane abana bumva bavuga ati twe ntidudohoka mu shake mu gico mushatse
no vuga ko izina ry'ubushikiranganje no hava mbesha mugabo ico no shikiriza kuri ibyo kumbure ibuye risose ntigice isuka ko mu kirundi bavuga kuko wumva abo bana harimo abahavuye baheba ishure kubera iryo tegeko ry'umushikiranganji nawe nyine ahagarariye amategeko mugabo ari umubyeyi yamemsa n'abajejwe indero bose n'ababyeyi kumbure ko haboneka icyo kindi kintu kitameze neza jewe nibaza ko bazicara bakaganira n'ayo madini bakagira aho bashyitse kugira ngo abo bana bacu ntibave mu mporero zaho ababyeyi babo babarereye cyangwa ngo bave mu mporero zaho igihugu nacyo gishingiye mu itunganywa ry'indero yabo
urakoze cyane rwose madamu Anita turase kandi na Emmanuel ku murongo Emmanuel ikaze ku ijuru ry'amerika no muri isanga
urakoze
mu majambo make ikibazo cyangwa intererano yawe
intererano ahanini
nduga ku ijambo
musanzwe ndiko ndiyumvira ku izo ngingo umushikiranganji yafashe n'abo bana ndumva abo bana barabaye filipine cyane bagwe mu mpohero kuko ayo mategeko yaje bobo batameze uko bameze nibo batanguye kumenya uko rero kugira ngo izo ngingo zihite tubabwira kureka imico yabo urumva ko aribo bahohotewe ahubwo nosaba yuko izo ngingo zoba zirahagarara kugira ngo babahe umwanya wo kwiyumvira bongere babahe umwanya ababyeyi babo babahanure hanyuma rero
sitema dini nafsi ibinyo kuna ngo iwe mugihugu irengerwa no mushikanga hanje kushikanga cyo kora bwaye mereje ni buyuwa hirizo konyene nimba ibyo nyene babahora byarimo mu masatsi yabo igihe bayemerera
urakoze cyane gose Emmanuel Tose kandi na Thierry Thierry nawe wikaze ni gwawe
ego amahoro dia
nimpore
ego ndera mukize batumire hanyuma ikiganiro igitangura hariho umuntu yavuze yatubwiye yuko muri rusange iri tegeko rikiza ritiyumviriye ku bantu basanzwe badashobora koroherezwa na ino tegeko mu bigaragara nuko hariho benshi baciye baheba amashuri ariko gusa ingingo yoyo ubwayo yari nziza kubera ko bijya bintu byaragaragara ku samada abanyeshuri rero ku bidombo jewe nayo nifuza ko ingingo uko babisabye yobanza igahagarikwa gatoya hanyuma nimba abantu b'amasengero bafise ibyo bashobora gusaba bagasaba igice nifuza ko leta iborohereze bagatuma bagira ishuri z'iwabo mugabo kugira boroherwe bano bana bareke guheba ishuri sino kumva umuntu yaheze ishuri kubera ko ari ikintu cy'umushatsi kandi yagira aheze ishuri numvise ari ibintu bibabaje cyane
urakoze cyane gose nawe Thierry nubwira umunsi mwiza nuko turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro muri sanga cumi umunsi mumva twariko turaca irya nino kino kibazo c'abana bagera ku gihumbi bamaze guheba ishure kubera ko bavuga ko amadini yabo atabemerera kubandanya batunga umushatsi imbere yuko duhava dusozera nashaka ko madame Anita Ndayiragije mujejwe ivyigwa ku ishure ryisumbuye ryitiriwe ivugizo Lycée Clarté Notre Dame mvugizo mu Burundi mugira akajambo kanyuma mugira bariko baratwumviriza
murakoze Jewe nagira nkangure mbire ababyeyi cyane cyane nagira nkangure mbire ababyeyi cyane cyane ko mukuri niba ari bo bahimiriza abana babo kubanza guhagarika ishuri baragize nabi kuko mu bwitonzi bari gushobora gusaba amateka yabo ko akurikizwa ariko umwana ataco yabanje guhomba hama abana nabo mva nta kundi baragamburutse kuko nibyo bakiri imbere baronse kandi iryo jambo ryagerera banyura kumbura uko ababyeyi baguma bari basigurira ariko nagira nsaba abo banyeshuri ahubwo ko bokurikiza akarorero Amina yafashe jewe nubwo bitanguye neza nabaye yiga kugira ngo ntihagire icyo mpomba mu bijyanye n'ibyigwa sinti umwaka waje w'ishuri kugira ngo tunganirize mu nyuma hama kama kanyuma jewe nogatera leta cyane cyane ubushikiranganiro bujejwe ingero barera abana batandukanye b'imiti itandukanye nuko komera murumva kubatandukanye hama bobo bahamagariwe kwegeranya bose ku buryo atanu umwe atakara nicyo gituma rero bo byiza kwicara icyo kibazo ko havutse intwari zivuye kuri iryo tegeko bakicara icyo kibazo ku buryo ata mwana
urakoze cyane gose
agwa mu mpororo duko kwemera
urakoze cyane
gose kandi hakaguma ordre mu gihugu
murakoze cyane gose madame Anita Ndayiragije mujeje vyigwa ku ishuri ryisumbuye ryitiriwe ivugizo David Ninganza namwe mu ishuri paye ikamukanyuma mu munota umwe
nuko ubwa mbere ubushikiranganzi bwo ca bugufi bukemera umuvyeyi n'umwana bakavugana bakegera abo bavyeyi bakegera abo bana bakegera iryo shengero kugira ngo abana ntibagwe mu morero mbere bananiranye rega nta kundi ukuye arabivuze iyo ngingo yo hagarara kugira ngo ntihagire n'umwe ikora ko igihugu yari gikoreko kuko abana igihumbi n'igitutsi rega kugira abana igihumbi bahebe n'igitutsi ku gihugu mu gihe turi mu mugambi nk'uko abana bose biga hanyuma ikindi nacyo ni uko abo bose bafashe ubushikiranganji umwe wese yoterera intererano yiwe kandi n'abandi mashengero agaterera intererano iboneka kugira ngo nk'ibi kugira abana ntibige bashyire igihumbi abari umugararizo mu muryango abari umugararizo ku bana ejo abana bazuvuga bati mbega imboneza abatwitsi abatwitanga imbere abo mu mashyirahamwe bakoze iki kugira ntidutere imbere bakoze iki kuri ukwemera kwacu guhitane kazoza kacu
murakoze cyane gusa tukibutsa yuko ivyo bitigira ivy'igihumbi vy'abana bamaze guheba bitangwa n'uburongozi bw'ishengero La Voix de Dieu ririmwo bamwe muri abo banyeshuri biyemereye n'ubacemanga yuko bahevye ishure kukwanka kwimosha nukuri nshuti bakunze mwariko murumviriza ikiganiro muri sanga cumi umunsi ako ino ngaha duciye dusozerera mwakoze mwe mwatwumvirije n'abagerageje kudutu kwakura kugira ngo tuyage yakoze David Ninganza mujeje gutanga makuru mu ishami rukirisa ugitaho ineza y'abana ejo igijuri rya Amerika rigasuba kubakenera muzo twitabe David yakoze na ani ego Anita ndayiragije namwebwe mwakoze cyane gose tukibukatsa ko mujejwe ivyigwa bitangwa ku ishuri gisumbure gitiriwe Vugizo Lycée Clarté Notre Dame de Vugizo mu Burundi mwakoze gose madame Anita
mwakoze namwe
nanje na Lidiane na Hazwe na inde message kino kiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika mubandanye mutwumviriza tubasigiye kado karirimbo
Mugisa kawe mwami kumusazi wawe ni hobi
ganiro vyacu birabandanya mu kirundi n'ikinyarwanda kuri radio ijwi rya Amerika